VOA. Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mbere neza nshuti mwese turi kumwe ku uyu munsi wa Mungu itariki 20 y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2016 muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ubu naho ni cyagiye cyo kubashikiriza ikiganiro giha ijambo abanywanyi muri radio Ijwi ry'Amerika. Burundi bugiye kumara hafi umwaka buri mu ruhagarara rwa politiki rwatanguye nyuma yaho Perezida Pierre Nkurunziza atangarije ko agiye gusubira kwitoza mu kindi kiringo cy'umukuru w'igihugu. Naho ubwicanyi busa n'ubwagabanutse muri iki gihe, ubwicanyi burabandanya hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu. Kubera umutekano muke rero waranzwe mu Burundi, ubuzima bw'umurundi wese yaba umuke canke umukene bwaratitutse, maze n'ibidandazwa biraduga ibiciro ku buryo ubuzima muri rusangi buzimvye. Abarundi bava mu migambwe itandukanye canke badasangiye ivyumviro vya politike ntibacanwaka muri iki gihe. Abahinga banonose ivyerekeye uburyo bwo gutorera nyishu amatati bavuga ko bizomara igihe kirekire kugira ngo Burundi usubire bwisunganye bunagure ubutunzi hamwe n'imibano myiza. Yamara abo bahinga bavuga ku ruhara rw'umurundi uwariwe wese ahari hose ruhambaye cyane. Bavuga ko umurundi uwariwe wese akwiye gufata intumbero nshasha yo gukunda igihugu, kubaka kubahiriza ikiremwa muntu hamwe no gushyira imbere inyungu z'igihugu n'abanyagihugu bose. Mu bibazo abarundi bagiye bashikiriza mu biganiro bitari bike bahaye Ijwi ry'Amerika, baragarutse ku kibazo gihanze abarundi cyo kutabwirana ukuri hamwe no kutishira mu kibanza cy'uwundi. Yamara ngo ntari akizero ko abarundi bose bazoteba bakava ibuzimu bakaje ubuntu kugira ngo igihugu ca bibarutse ciza c'u Burundi kirangwemwo amahoro, umutekano hamwe n'iterambere. Kuri iyo ntumbero shasha rero abarundi bakwiye gufata kugira ngo bagarukire igihugu ca bibarutse, uyu munsi twatumye umushinga ntahe ni Maître Poncien Ndayishimiye. Mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Murakomeye?
Yego turakomeye gose.
Yego, nashaka mutubwire kuri ibibazo byose bihanze Burundi, ikintu mubona mwebwe, ikintu mwibaza ko cugarukana umwizero mu banyagihugu niki?
Icyo garukana umwizero hagati y'abarundi si kindi nuko abarundi bosubira bakicara bakayaga ibibazo bafise hagati yabo bakabica hirya no hino hanyuma bakabitorera inyishu. Ndetse ubiravye nta kintu kinini abarundi bariko barapfa, igikuru gusa nuko boheza bakicara hamwe bakayaga ibibazo bakabica hirya no hino.
Muravuze ikibazo cyo kuyaga, ico ni kibazo gihambaye cyane gose Maître Poncien Ndayishimiye, kuko abantu bihweza biba mu Burundi muri iki gihe hariho ikibazo cyo kuvuga ko abantu biganiriza, no kuvuga ko imirwi isanga ivyimviro vya politike usanga iri kumwe ku ruhande rumwe, ku rundi ruhande naho ugasanga iyi mirwi isanga ivyimviro bitandukanye n'ibyo mu rwego rw'ambere bari hamwe bariko babwirana kenshi na kenshi ibintu bituma atakwegerana kubaho hagati y'iyo mirwi. Ikintu cyokorwa kugira ngo abarundi bahagarike kwiganiriza niki?
Aho nyine niho hagaze ikibazo, kuko mu bisanzwe hariho ingorane abapfa abasisi ibyo bapfa baraheza bonyine bakicarana, kuko mu gihe abavuga rumwe aribo bonyine bokwicara nk'uko warubivuze womengo kuba ari nk'ukwiganiriza. Twebwe rero turavuga tuti baba abarundi bari ngaha mu gihugu, baba ari abarundi bari hanze, nibaje hamwe hanyuma bicare bayage ibyo bibatandukanye ariko barapfa nayandiho nk'uko mubivuze. Mu gihe abari ngaha bonyine basanzwe bavuga rumwe kumbure bayibona kumwe aribo bokwicara nabo nyene urumva nta nyishu yoboneka.
Ariko ni ntumbero ikwiye guhinduka so bwa mbere abarundi bicarana kugira ngo baganire. Maître Poncien Ndayishimiye, abarundi bagize ibiganiro bitari bike mu bibanza bitandukanye cyane gose, haba Yarusha, haba Kajaga, haba Niroma ba Saint Egidio, ariko amaherero bagasubira gushaka kwicara hamwe. Ikintu ku bwanyu kitagenda neza mu byerekeye ivyo niki? Ni ingorane cyane tubone y'amatora giza.
Nsubiye nyuma gatoye nuko abarundi baragiye baricara bayaga ingorane bafitaniye ndetse ngiye mu myaka ya 90 muribuka ko abarundi bicaye hamwe bariko barategura amasezerano y'ubumwe bw'abarundi hanyuma mu nyuma murazi ko haheze imyaka 2 ndetse imyaka 2 ntiyaheze abarundi baciye basubiranamwe nyuma y'urupfu rwa Melchior Ndadaye mu nyuma baricaye yarusha baragerageza gutora inyishu z'ibibazo ariko naho nyene urabona injyane zarabandamije ikibazo rero kihari kubwanje nuko abarundi bayaga kumbure bahindana bakayaga amasigara cicara
uravuze ikibazo gihambaye cyane rwose bayaga bahendana ivyo biramaze kwigaragaza n'igihe abarundi bariko barabwira eka abanyamahanga ariko barabafasha hari umutegetsi yatangaje amakuru avuga ko mu gihe cyose mu Burundi habaye nk'ubwicanyi araronka amasanamu arungitswe n'umuntu umwe uwo murwi ukagereza uwundi ko ari bo wabikoze mu kanya gato bakacaronka ayandi masanamu y'ubwo bwicanyi nyene uwundi murwi nawo nyene ukarega uyo wundi icyo kibazo cyo kutavuga kuri kizovaho gute mu Burundi
ico kibazo n'ukuri ni kibazo gikomeye ariko kirasanzwe abarundi boshira imbere ineza y'igihugu bakareka gushira imbere umwe wese banye politiki cyangwa abandi bakareka gushira imbere ineza y'umugwi barimwe gusa bakaraba ineza y'abarundi bose muri ico gihe bakicara bayaga bavuga n'ukuri baraba ineza y'abanyagihugu bose baraba ineza y'uburundi bwacu muri ico gihe kumbure boheza bakayaga neza bagashitsa
igituma badashira imbere ineza y'igihugu n'abanyagihugu niyihe ku bwanyu iyo ni ibintu bimaze imyaka myinshi kandi biriko bisa n'ibiruhisha eka n'abashaka kumvikanisha uburundi
igituma sikindi igituma ni ukunyene kuyikunda gushira imbere nagira mvuge mu gifaransa ama intere donc inyungu z'umuntu umwe canke z'umugwi uyu ico rero nuhanura abarundi ko bagerageza bakabirengera bakarengera kubona inyungu z'umuntu canke inyungu z'umugwi uyu canke urya bakabona inyungu z'abarundi bose
murakoze maître Poncien de Katuhe ijambo abanywanyi ba radio ijwi n'America ndabona ari benshi bariko barasaba ko bushikiriza ivyumviro kuri ibi bibazo turiko turayaga turi kumwe na Ezekiel mwiriwe neza Ezekiel muratwumva na mahoro murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane cyane uruhara umurundi wese wogira kugira ngo uruhagarara rw'izi minsi akameza atari make mu Burundi rugiye gushikana umwaka ruhagarare maze Burundi busubire mu nzira iterambere ikintu mubona mwoterera ikintu abarundi bakora ni ikihe murafite ikibazo mushaka gushikiza maître Poncien ndashimiye cyane icyumviro egera telefone uvuge cyane
nani je n'icyumviro nterera
yego
muri makugiye kuraba abarundi turafita ingorane kandi ugiye kuraba n'uruhererekane
duga ku ijambo
uvuga umuti wa mbere nta muti wigera uboneka atabi yago bihari cyangwa ibiganiro n'umutumire yakivuze
yego
ariko rero ugiye kuraba ingorane ahantu iri gituma igituma ibiganiro ku Burundi cyangwa ibiyago bajyamo usanga ataho bishika n'ukuri barahendana umwe wese akagenda avuga ati yewe reka ngende nicare tuvugane mugabo ntibavugana kugira ngo na nacyo ikire mugabo bavugana kugira ngo arabe eske inyungu yanjye izoba ate izoshikirwa akarorero ngaha urabye mu biganiro bama bagiranira uraraba kweri ukavuga uti none nk'aba ko bari bavuganye ibi bashitse kuki afite bategana imitego sino kugira ngo n'ibiganiro nyezina umwe wese agenda avuga ati genzo kurayiki mumba warenda kivuge nk'ubu nk'ibi byateye impane y'ibwirwa shingiro narushe asanga avuga ati soma umwe asomye constitution undi avuga ati soma akoro ugasanga aho hantu hari igipfungo rero nako ndavuga nti nibibuka ikiyago cya kera ababyeyi bicanye n'abana bari kubayagiye baravugana bakabereka neza bati iki kirazira iki ntikigira iki uhagize uhagendera hajya ntuhagendere ibimeze uku n'uku n'uku nimba abarundi bibananiye turasaba abahinga mu by'imvugo ni we babatumira abo bantu babasigurire babereke bati iki kintu naho muvuganye uko muri henze wewe wagombye kuvuga iki niki niki ba utoboye uvuge neza icyo wifuza gushikako hama ikindi nacyo
duga ku ijambo unyarutse unyarutse
yego ikindi nacyo no kuvuga abarundi natwe ubwacu turigurisha rimwe rimwe mu gihe abarundi tuzaba turabona ko umunya politiki normalement aza kukurondera kijwi akaguha un kilo d'ori ikiro cy'umuceri cyangwa cy'ibiharage kakiguha ukakifungura rimwe hama ukazongera pene senka icyo kintu umuntu ataracyumva ko ari icyaha cyane ari nkurikizi ku mwana wiwe no kuri we no kukirane aho turacyacisha ingorane tukibona yuko tudashobora kurya ibyo turuhiye ngo umanze uruhe ubirakuya ukavuga uti jyewe ndoronka inzu i Bujumbura cyangwa ndoronka inzu mu Rumonge cyangwa ahandi hantu manje kwica uwo tutavuga rumwe cyangwa uwundi muntu ngo tubone ko twohindura mentalite turacyari kure rwose ntaho turashyira
murakoze Ezekiel Maître Poncien Ndashimiye Ezekiel agarutse ku kibazo gihambaye cyane rwose cyo kutavugana ukuri ico ni kibazo abanyapolitike bose bahurira ko bakumva ko nabo nyene ikase abanyapolitike gusa n'abarundi bose bumva ko bakumvikana ko batabwirana ukuri we yakoresheje n'ijambo rikomeye cyane rwose imitego yatanze akarorero nk'uko ukuntu ibwiriza shingiro eka amasezerano y'Arusha umwe yasoma akavuga kwiwe uwundi akayasoma akavuga kwi ivyo si bibazo bihambaye cyane rwose ivyo vyo turego muti gute Maître Poncien Ndashimiye
nari nababwiye yuko ikibazo nyine ari ico ko abarundi niyo bariko barayaga batayaga bavugana ukuri none na Ezekiel nyine akigarutse ko ni kibazo ariko ku bwacu nk'abanyepolitike turizera yuko kumbure abarundi buhoro buhoro bazohindura iyo nyifato no mu mentalite bazohindura ingene kumbure bayaga bakayaga kumbure bashira imbere ineza y'abarundi bose kandi urumva abanyepolitike generation zirahinduka kumbure uno munsi canke ejo hijya yejo hazoza kumbure abanyepolitike b'abarundi by'ukuri bavugana ukuri bayaga bashitsa
ego be reka duhe ijambo kandi uni munywanyi radio ijwi ry'Amerika niko bamye miriwe neza
miriwe neza
murafite icyumvira murafite ikibazo mwakurikiranye ikiganiro kuva tuyitangura
ndome ndafite ikibazo ndabyo mutumire nkongera nkagira n'intererano
ego
jewe intererano ikintu mbona gishobora kuzanira amahoro Burundi no kwicarana nk'uko namwe byumva uko n'umutumire yabivuze ati no kwicarana bakayaga batabeshanya umuntu wese jewe novuga nti umuntu wese agaheba inyungu akura yoba ariko arakingira akamenya ko ariko aganira kugira ngo haboneke amahoro habe ibinjyane hama nkavuga no ku kintu cyerekeye kuja muri politiki mu gihe umurundi akija muri politiki ari yiteze inyungu akurayo akamenya ko kubaho neza ari ukuja muri politiki akamenya ko niyagenda zoca yubaka amazu akaronka imidugudu akagira iki akabaho mu buzima bwiza mugabo ibyo byose yamara kwashika amaze kubironka aka ugacusanga ariko arica wa wundi arica aratoteza uwo abona yuko ashobora kumukura kumwaka ubwo butegetsi ariko aka izo nyungu ngo aronka ibyo rero navuga yuko bikigoranye cyane ama nkavuga nti ikibazo nacyo nubaza mutumire nuko mubaza nti mbega mu gihe leta y'u Burundi yoba iriko irerekana yuko yo yatangorane iteye abo bitavuga rumwe mu kuremenanya mu gushyiraho ibintu byerekana ko ata ngorane ziriho ahubwo ingorane ziriko zitera abatavuga rumwe nayo mbega icyo gihe murabona neza yuko amahoro ashobora kuboneka mu gihe utemera akabi hanyuma kugira ngo kuko bavuga ngo mukogira ngo we ukire indwara urayivuze urumva rero nkabaza umutumire none ibyo birashoboka yuko hagati ya leta nabo batavuga rumwe hashobora kuboneka amahoro
urakoze niko wamye dusabe Ephraim atwihanganye mu kanya gatoyi turaga mugarutse ko mu kanya gatoyi ariko nashaka ndamuha ijambo Maître Poncien Ndashimi abanze yishure ico kibazo cyanyuma mu majije ahandi mwavuze ko ingwara nyamukuru ruko benshi bajana muri politiki n'inyungu zabo Maître Poncien Ndashimi ikibazo ca cy'umushyantahe niko wamye avuga ko mu gihe abandanije mentanya amahoro yote bakaboneka mu gihe leta yavuze ko atangorane zihari sinovuga ko ari mentanya iyo ni jambo mushyantahe niko wamye yakoresheje byogenda gute muhe inyinshi kuri icyo kibazo
murakoze akabazo ka mbere yavuze ni ibi by'abanyepolitike bagenda muri politike bagiye kurondera inyungu zabo nyine gusa icyo ni kibazo kuko mu bisanzwe umunyepolitike mwiza mu bisanzwe umurongozi mwiza yubwirije kuba umusuku umunyagihugu hako agenda aja kurondera amatungo umunyagihugu ahubwo yogiye agiye kuba gufasha guserukira cyangwa gutwara neza abanyagihugu urumva rero mu gihe uno munsi abarundi tuja muri politike tugiye kurondera amatungo muri politike icyo ni kibazo gikomeye ndetse ndibuka n'igihe hatanguzwa ibiganiro hariya i Kampala umukuru w'igihugu cya Uganda yarabigarutse kati abarundi genda mugerageze mukora ibikorwa murabe ekonomi cyane cyane mureke kuja kurondera amatungo muri politiki kuko aho niho haca hava bimwe twari ko turavuga ko bayaga batumvikana wese araba inda yiwe ikibazo kigira kabiri ni ingene abatavuga rumwe n'ubutegetsi be na leta bagerageza gushirana ko amakosa turabibona no munsi turabibona n'ukuri mu bisanzwe imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi mu bisanzwe nayo ibirondera gushika ku butegetsi rero iragerageza gutora utunenge iyo leta ibikorwa bya leta biba biriko birakogwa ariko rero icyo tubona nuko rimwe rimwe babikora batabikorana onekete n'abavuga mu kirundi leta nayo ugasanga ikirondera gushira nyina makosa kuri opposition ku migambi tavuga n'ubutegetsi kuko erega ni higanwa ariko rero nuko rimwe rimwe babikora nabi twohanura gusa yuko uwo mukino wokina neza
Maître Poncien Ndayishimiye mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'uko abanyapolitike buje muri politiki batagiye kurondera amatungo kuko nicyo kintu kenshi na kenshi kiyovya niyo politiki maze gatwara n'igihugu mu nzira mbi mwavuze n'ikindi kibazo gihambaye cyane rwose ko abanyapolitike mu bisanzwe ari abakozi babo banyagihugu batora si ntabwo abategetsi abari bo bafata nk'abanyagihugu nk'abakozi babo ahubwo n'abategetsi baba bakwiye kuba abakozi b'abanyagihugu babatowe niwe washobora kubaha amajwi niwe washobora no kubakura reka rero duhe n'ijambo uwundi munywanyi w'i radiyo ijwi rya Amerika Ephraim muriwe neza muratwumva
yego ndabumva
murafite ikibazo munyarutse ikibazo icyumviro
yego icyumviro nagomba guterera
yego
ndiko ndaraba mu Burundi wacu ntituzopfa tubivuyemo kuko abanyepolitike bo mu gihugu cyacu bagomba gushyirinda imbere uri kuraraba nko ngaho iwacu abanyabubanza uraduhere turabayeho neza turarima ibikorwa turabikora neza tangorane alo
duga ku ijambo turakumva
ibikorwa turabikora neza atangorane ariko ugaza wumva abanye ibujumbura abantu ugwaruka bakaruhenda bakaruhamagira nabyo byo gutera mu banyagihugu haguhangana nabo badahuje ibyumviro nabo bariko barahigana bakaza guhiga twibwe abanyagihugu. Rero ndi interero yanje nagomba mpanure ugwaruka cyane cyane. Abanyepolitike ntibabahende ngo babuze icyo bokwikoreye. Kuko ni babahenda uyu munsi bariko bariko babahenda bahamagira nade baje gutera mu gisagara cyangwa mu banyagihugu. Ariko ejo ni hagera ko babashira mu gasho nta numwe azoza kubatabara. Ni nacyo gituma rero nubahanura ugwaruka cyane cyane ibyo politike ntiharagera ko bayikina mu kujya gutera amagerenade mu banyagihugu.
Egome reka maître Poncien ndayishimiye umushyira na Efraim asa nk'utagira kizero na gatoyi kuko amahoro azote akaboneka mu Burundi. Icyo mwambwira ni iki kuri icyo kibazo? Ikindi kibazo ashikirije ni uko abanyapolitiki boba bahenda urwaruka ibyo bibazo byose ko ari bibiri mubivuga kwiki?
Twebwe ni ukuri turemera yuko buhoro buhoro amahoro azoboneka. Amahoro azoboneka nta wo kwihebura ngo yihebure rwose. Amahoro azoboneka ni buhoro buhoro. Ibyerekeye urwaruka naho nibyo birababaje ko abanyepolitiki bakoresha urwaruka bakarujana muri politiki itari yo. Kuko ku bwacu ibyo gutera amagrenade s'umukino wa politiki uyu onye biba byahinduye isura. Ibyo n'ibindi si politiki, tugahanura ndetse n'abanyepolitiki ko bogerageza bakareka kujana ugwaruka mu mikino itari yo cyane cyane muri ibi bya violence.
Murakoze Maître Poncien ndayishimiye. Reka muri aka kanya duhe ijambo umunywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika. Hakizimana mwiriwe neza?
Magize mwiriwe.
Murafite icyumvira, murafite ikibazo ku bintu tuko turashikiriza?
Yego cyane. Nagire mbanze ndamutse umutumire
arakumva.
Njyewe rero ukuntu mbona ibintu mu gihugu cyacu cy'u Burundi, igihe cyose mu gihugu cyacu tuzabasagira ubutungane bwigenga, ubutungane budatinya, budatamika ijambo, tuzama turi mu kajagari, tuzama turi mu ruhagarara. Kuko iyo umuntu ari mu butegetsi yafasha aha ari ku butegetsi akaza akoresha abacamanza muri ibi n'ibi n'ibi, umuntu yiba amafaranga y'igihugu ntahantu ngo ajye imbere y'intahe, ibyo bintu ntashobora kuba yumva kuri ubwo butegetsi iyo hageze ko arangiza manda. Ni nacyo gituma uno munsi turi mu ngorane zatwaze manda yo kubera amakosa y'intwaro yadukoreye yari igitwikira abantu yasubira kubera atabutungane bwari buhari. Nicyo gituma idashobora kurekura kubera iyindi yohaza ikiko ikizana ubutungane bakabacira imanza, ugasanga baragize ikibazo y'amatungo biba agasubizwa mu kiga cya leta. Uno munsi rero uko ndabibona uwo muntu ndumva ko yize amateka metse nimbuzi amateko ndazi ko ndumva ko yize. Uno munsi nagiye nkubwire ko tutazigira tujya mu mahoro atabutungane yigenga dufite. Uno munsi inkuru nziza naho yokinjura hakazoza abandi bameze nkawe cyangwa badakurikiza amateka atabutungane buhari, uzama tugowe abanyagizi b'amateka ko tubahunga nkuko n'ubundi turi mu buhungiro. Nasaba rero ko inkuru nziza w'ibyo byarahayutse nasekera agende nabiwe, hanyuma ikigo cya gatatu gihagarika imyaka y'amezi amaze kuri cyo tumurekurire hama baze bati imanza zibyononekaye. Murakoze
Hakizimana mushenahe Poncien ndayishimiye. Akanya gatoyi cyane rwose ibishikirijwe na Hakizimana mu bivuga ko iki
nukuri avuze ikibazo gikomeye cyane, ikibazo cy'ubutungane. Mu bisanzwe ahantu hose hari abantu bateza kugira ibyo bagenda barapfa. Muri ico gihe rero hateza kuboneka ugwego ruja hagati, abashinga nayo baja hagati bakuzuriza abantu bagatunganiriza abantu, n'ubwo gwego rw'ubutungane. Mu gihe ubutungane butari ko burakora neza n'ukuri igihugu cyose kirononekara. Jewe uyo mushinga naje kuvuga turahuje gose cyane, kuko ubutungane niyo nkingi y'amahoro mu gihugu. Mu gihe ubutungane butari ko burakora neza urumva igihugu kirasenyuka.
Murakoze Poncien. Reka tubasomere n'ubutumwa bw'umunywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika. Hussein Nshimimana yatwandikiye agira ati intandaro yavyo nuko hari abashaka ubutetsi bidaciye mu matora, kuko banzi biciye mu matora ataco buhabona. Hanyuma Edi Parfait Nkurunziza nawe ati uruhagarara ruri mu Burundi rwatewe n'akagwi gato k'abantu binjiye mu butegetsi bafise umugambi wo kwihora babicishije kumoko hamwe no gusahura amatungo y'igihugu eka ndetse no kugomba kwigumiza ku butegetsi ku nguvu deka duhe kandi n'ijambo ubundi muri wanyu radio ijwi rya America Claude mwiriwe neza
mwiriwe
murafite cyumvira murafite ikibazo
yego jewe nagomba kubaza umutumire
yego
halo halo
turakumva duga ku ijambo
yego nagomba kubaza umutumire akagakurishira ni mbo murabona yuko muri iki gihugu cyacu cyo Burundi hariho abantu baremendanya cyane gose nibaza yuko nkejo mwariyumvitiye umuntu bahaye nimba bamuhaya amahera bakamuha kanoti yaremendanije ngo niwe yishe ababikira aho bamuhaye akanoti muyongera turira ntuzete 2000 ariko murazi neza yuko hari uwa mbere bakuye muri Somalia akavuga n'ukuntu ntuzeye prayatanzwe ubu rero habonetse ubundi kubera kuremendanya kubesha jewe nagira ndamumaze nti kuri ibi bintu by'abarundi baguma baremendanya baremendanya bavuga ibintu bitabaho bagerageza kuremeka inteba abandi urabona babishize kuri ngo Alexis Nduwije ngo niwe ngo yatumye ngo ujya muntu none ganya kubahwa umutumire jewe nagira ndakwibariza vraiment muri ibintu abantu abarundi bafise ukubesha no kubeshiranira ibintu mubona tuzobivamo gute mubona ibintu tuzobivamo gute ko abantu abatuze bitwa ngo abategetsi bacu bafise iremendanya rimwe rikomeye rimwe rikomeye bakaremendaniriza umuntu bakaremendaniriza abantu nagira ndabaze umuco w'ukuntu n'ukuri ibintu tuzobivamo mumpe umuco muzo wamukoze naho murakoze
emotion na pension de chimie hari cyo mushikiriza ku byo Claude ashikirije vyi lementanya
yego ibyo novuga kuri ivyo Claude ashikirije ni ibintu by'inkora mutima kuko nivyo turamaze imisi twumva ibintu nk'ivyo abantu biyemerera ko bagize ibi nibi ibyo tumaze imisi tuvyumva rero ngaruka kuri cha kibazo cyuwarahaje kuvuga cerekeye ubutungane ikizotaturizo byose ni ubutungane bwigenga nihawe n'umusa ari umuntu aje ngo je nisha babikira naturiye tedemi ubwa mbere hoho namwe murumva yuko ari inza byemerera naho baba baramutumye ari inza byiyemerera nawe nyine ntiyera ateza gukurikiranwa mu bisanzwe mu gihe umuntu yemerera ko ari wiyisha abantu ateza gukurikiranwa mu bisanzwe hanyuma iki ni gikorwa cy'ubutungane mwe nako ndavuga nti ubutungane bwigenga nibwo bwonyine bushobora gutanga umuco kuri ibyo bintu kuko naho umuntu yokuyemeranije nagize ibi nibi amatohoza ateza kuba mu gihe rero twoba dufite ubutungane bwigenga koko ico cyo bari kibazo gitoyi cyane kuko bwokora amatohoza bugatora ukuri kuri ibyo biriko biremangwa n'uwo muntu
ico ni kibazo muvuze igihambaye cyane gose cy'ubutungane kuko iyo umuntu mu Burundi yumvise ikintu kitamushimisha kenshi na kenshi naho nyene arashaka kuvuga ko ari lementanya ariko muvuze neza cyane gose ko ari kibazo gishobora kuja mu butungane bigatohozwa naho nyene byo aba yavyemeye reka duhe ijambo wundi munywa nyuma y'iradio ijwi rya America Claude muri neza Richard plutôt. Richard niwe twa Claude twa kumwe mukanye. Richard.
Ego miriwe.
Miriwe neza murafite kibazo namwe murafite icyumviro?
Bo, nagira mbanze mbaze uyo mu metre. Eske no munya politique cyangwa asanzwe akora muri justice?
Icyo cyashaka kumenya ni ikihe? Uwo bazi kibazo n'ibyo byiza kuko ivyo ntibidufasha cyane rwose kumenya ko ari munya politique ari ya nono so ya mateko ico sinzi ko co dufasha cyane gose hari kibazo mufite mu mubaza
bo yiki ikintu nashaka kuvuga nuko ugushika no munsi ingorane z'u Burundi nta muntu numwe ari karazifatira aho zahereye bose bagenda bafatira kuri periode cyo kuvuga hariho imyaka yahishe habaye amakosa menshi ubutungane ntibyayahanye kuva za mirongo 65 kuduga kumanuka 68 kubandanya gushika no munsi umwe wese ariko arakora yikwegera ko nta numwe yigera avuga ukuri ku kintu cyakera cyanke cyubu ndiko ndumva ari ngene ariko narakora expose yiwe uno munsi ibigezweho bafatira ku butegetsi buhari uno munsi bafatiye ku butegetsi buhari uno munsi ni kuvuga umwumwe ariko arasigura asigura yikwegera ko ntasigura atanga umuco ingene ibintu bimeze nico gituma rero gushika ubu no mu myaka izokurikira nta kintu na kimwe tuzokwigera dushikako tugeze rero tukaja kuvyarusha arusha kandi kwabaye kwicara barumvikana mugabo origine do conflit ntibigeze bayiproposa ngo bayicaremo neza bayitorere umuti yarusha bashitse gusa ari kwishakira ivyicaro gere ico mbona nk'umunyagihugu mbona yuko arusha deja yaramaze kuba depasse nuko uno munsi bo kwicara bakaraba bijya byarusha uko naho byobandanye ibiganiro bikaba arusha izoguma ikwega ingorane mpaka isi yubame nico gituma rero ariko ndavuga nti gushika uno munsi ni politisiye cyangwa abandi bose nta kuri bariko baratanga gusa bariko bakina je do cash cash kugira ngo bironderere amafaranga no kuvuga sezentere zabo umunyagihugu w'u Burundi nawe ariko aragwa mu bintu atazi ibyo ari byo
Maître Possien Ndashimiye mu nyishumuha umushyana Richard
nyishumuha Richard hari ikibazo yabajije ko ndumunye politiki cyangwa narumunye politiki ngira nk'uko mwabishikirize ngira icyo kibazo ntigikeneye ko none ndagucishura ariko icyo nagira mvuge nuko ndaje ibyacu yashikiriza nawe nyine yavuze nk'umunye politiki nyine kandi ni byiza kuko iby'igihugu no kubikurikiranira hasi rero umwe wese akwega yikwegera ko umwe bafatira hagati by'ukuri turamaze iminsi natwe tumva tubona ko hariho abanyepolitike basoma akahise bakagasoma uko bonyine babyifuza ayo n'amakosa mu isanzwe akahise ku Burundi twogasoma kujya nyine kameze kujya byagenze kuva nk'uko yari ivuze mu 63 gushika uno munsi twofatira hagati ngo dufatire guhera muri 2010 cyangwa 2015 cyangwa 2023 tubifatira hamwe akahise ku Burundi tugasome kurya kari nahanyine ndetse mbonero no guhanura abanyepolitike ko batogerageza gucurika kahise kugira ngo bagende bakigera ko baraba bipima ko no kugasoma kurya nyine kameze hanyuma yaravuze amasezerano yarusha twebwe turemera ko amasezerano yarusha yagize icyafashije cyane ndetse ayasomye neza mu gice cya mbere baragaruka kuri kuri origine y'ikompli ko yayivuze ayasomye neza amasezerano yarusha arabibona ko bicaye bakaraba bagaca hirya no hino hino l'origine y'ikompli ndetse bakavuga bati ingorane ziri mu Burundi ni ingorane za politike mugabo zigenda zishimikiza iby'ubwoko rero arusha twebwe turemeza yuko yagize icyo ifashije kuko imyaka 10 yose yaraheze abarundi twibaniye mu mahoro ndetse n'ibi byaciyemo ngira ngo bizotonisha ubuhoro buhoro
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafite undi munywa nyu iradio ijwi rya Amerika Hassan muri we neza Hassan muratwumva?
Ego ndabumva.
Murafite ikibazo murafite icyumviro?
Ni icyumviro ngira nerere.
Yego.
Mu bisanzwe kugira ibibazo cy'u Burundi kive mu nzira nuko abanyepolitike bose boheba inyungu bareka kugira inyungu zabo bakaraba inyungu z'umunyagihugu. Ikindi nacyo nuko igihugu cy'u Rwanda ni igihugu cy'Ububiligi bareka kwivanga ibibazo by'u Burundi bakareka igihugu cy'u Burundi kikigenga cyonyine kigatora umuti kibazo kiri mu gihugu
murakoze Hassan reka tuhe tufate n'ikindi kibazo cy'undi munywanyi w'iradio ijwi rya Amerika turasaba Maître Poncien Ndashimiye agire icyo avuze ku byo mushikirije reka tumanze dufate wundi Hassan wundi Antoine muri neza Antoine muratumva Antoine nibaza ko telefone yose iwe igoye reka tuje kwa Jean-Marie muratwumva
Yego ndabumva.
Murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Yego n'afite icyumviro yanterere kuri ibyo kwisha igani yo murimo.
Yego.
Je ngiye kwa kibazo cy'u Burundi uko bimeze.
Mhm.
Mbona sinzo twovuga ngo byatanguye kwiyanzara mu kwa kane burya byatanguye imyaka gusa hajya kwa nko gusongera isibe.
Mhm.
Kuko igihe kwitagira ubutungane hajya ntasho kiba gifise. Aho bakora amatozo akavuga ati nyabuna nyabuna naka mutume ko mu butungane mubaze ko afise icyo baya ko afise icyo yagira kuri ibi bintu. Niba mutume ko tujemo na igihugu cyacu cy'u Burundi. Kugira ngo uze tuva muri aya mabi turimo n'izi ngorane. Nibize kugira ngo umugambwe ngo hari niwe ava ku butegetsi ngo dusha birangiye. Ahubwo dukeneye abagabo b'indyamunyo b'intwari baze gutwara igihugu neza kugira ngo dushike ku mbura ku iterambere riramo. Nawe kumwe tuvuga ngo nkuru nziza nahave naho yokinjura akaza abandi. Bose bataje batubakurikiza ubutungane zo kuma turi hahandi murakoze.
Murakoze Jean-Marie Leca de Fatina Antoine nabona hari hanyuma tuce dusaba Poncien Maître Poncien d'Echimie agiricho avuze kuri ibyo bibazo bitatu abo bazo babashikirije. Mushya nahe Antoine muri ngaho ubu?
Allo?
Muratwumva mushirize ikibazo cyanyu cyanki cyumviro?
Cyumvire cyacu.
Yego.
Birababaje telefone ivyo mu Burundi. Yababaje abantu bato bato twagowe nibarabe neza badutere ibyumvira abagabo bareke kuguma bajyana bakurikirana ibyo muri Burundi umuntu muto nawe aronka koyoka.
Murakoze Antoine Leca duhe ijambo Maître Poncien Ndashimi atangure cyane cyane tubwire ko byashikirijwe na Hassan akaba yavuze ku ngorane ikazi Burundi akaba yavuze ko nibihugu ari u Rwanda canke ikanubirgi bikwiye kureka urundi uburundi bukitorera inyishu z'ibibazo bufise hanyuma Jean-Marie nawe nyine akaba yavuze ikibazo cy'ubutungane ko ubutungane butari n'abatitsi buhinduka atakintu cyo hinduka na Antoine rero avuze ko nkuko bimeze abarundi muri iki gihamirewe nabe cyane rwose ari naco kintu twavuze kuva kare Maître Poncien Ndashimi ivyo bibazo n'ivyumviro byabashinga nahe batatu.
Ego murakoze cyane ni vyumviro bibitomoye mpereye kuri iki ca Antoine by'ukuri mu gihe ari ngorane nkizi Burundi burimwo umunyagihugu mutoyi niwe ashikirwa n'ubu bukene usanga bucabuza mu gihugu. Hariho umutegetsi igeze kwivugira ati yewe naho Burundi bwokena ifaranga rya nyuma nije nzorirya. Urumva rero umurundi mutoyi niwe cyane cyane ababazwa gusumba n'izi ngorane usanga igihugu kigiye mu kubera itakije mu bukene. Hanyuma ibyo asani yashikirije nabyo ego Burundi n'igihugu cigenga cikukiye yavuze ati u Rwanda bubirigi bureke kwivayanga mu by'u Burundi. Ico ni cyumviro ciza n'ivyaba ibyo bihugu byiko birite birivayanga mu by'u Burundi iyo baramakosa kuko mu bisanzwe igihugu cyose giteza gusonera ikindi hanyuma niko izo biteza kubana. Ica gatatu Jean-Marie yagarutse ku kibazo gikomeye cyane cy'ubutungane ati by'ukuri naho ubutegetsi buhari no munsi bwogenda ati hahuza n'abandi ugasanga nabo nyine mu gihe batari kubakoresha ubutungane yatabutungane buhari ati ibintu ntacyo bagihinduye. Nibyo n'ukuri ubutungane na nabishikirije ubutungane niyo nkingi y'amahoro niyo nkingi ndetse igihugu teza kugendera ko rero mu gihe utabutungane buhari na nabivuze igihugu cyasenyuka.
Murakoze Maître Poncien Ndashimi abanywa ni radio ijwi rya Amerika ariko baratutera kamo bavuze ibibazo bihambaye cyane rwose cyane cyane ibintu bajya politike bokora kugira ngo amahoro n'umutekano bisubire bigaruke mu Burundi bashimikiye cyane cyane ku kibazo cy'ubutungane bashimikiye ku bategetsi bafise intumbero nziza ikaba afise vision y'igihugu ariko hariho n'ikindi kibazo gihambaye Maître Poncien Ndashimi abarundi nabo nyine babanya politike n'abandi bato bato ntibakwiye guhindura nkuko mwavuze sinzi wagicishijemo ati changement de mentalité bakabona ko ingorane nyamukuru atari ubudasa hagati yabo haba mu migambo canke mu bwoko canke mu mitumba aho bava ico si kibazo gihambaye cyo benshi mu mitwe y'abarundi kiri muri bo.
yego cyane ni kibazo gihambaye kuko uravye ndetse kahise ku Burundi kuva Burundi bwikukira ndetse n'imbere yaho hariho ingene abarundi usanga bari cyane cyane bajya muri ibi by'ubwoko ibintu by'intara ibintu nyene bitagira ifatiro kuko uravye ibihe bibi Burundi bwagiye buracamwe abarundi bagiye bazana ibintu by'amoko n'ibiki ndetse none umunsi turabona yuko hariho abaciyumvira nk'uko onye usanga hadutse ingorane y'iminyi bashaka gukwegeramwo iby'ubwoko canke iby'intara mu bisanzwe abarundi twese twagize gufatana mu nda tukabona imbere tukabona igihugu cacu tukabona igihugu iteye imbere igihugu abarundi umurundi akora utwiwe hanyuma akiteza imbere akarya akaryama mu mahoro n'umutekano.
Tubibutse inshuti mwese kumwe murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafise umunywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika ntawe uhora ku ngoma. Mwiriwe neza?
Halo?
Mwiriwe neza, muratwumva?
Mwiriwe amarengo ariko mwiriza kuri bose n'ibyo mwumwe.
Yego, murafise icyumviro kibazo?
Yo icyumviro nahenda gifite n'icyumviro nagomba guterera nyene cyo guhanura abanyepolitike bacu.
Yego.
Yego turabye kugeza uno munsi mwamba uraje ndi mugenda cyari muto ariko indi muto cyane ndi mu mwaka 30 n'ingaho.
Yego.
Ariko ndiko ndaharura ingene intwaro zagiye zikurikirana muri igihugu cy'u Burundi. Ni ngorane igihugu cyo mu cyagiye kiracamwe bibonekana neza abanyepolitike ko atamunyapolitike n'umwe araza aboneka ko akunda igihugu cy'u Burundi cyangwa abanyagihugu. Bose baza bakirinda imbere bagaca baza bahunyanga ubutungane nta muntu n'umwe araza avuga ati ubutungane bw'ukuri ibyenge babureke byigenge bukore icyo parikire bakora amategeko bayakoresha nk'uko baba barayize nta muntu n'umwe w'umutegetsi araza avuga icyo cyambo cyo bituma gusiga uno munsi abategetsi uno munsi ntibashobora kwiyumvira yuko abanyagihugu aribo babaha ijambo aho bari yuko aribo babahabashije yizi kase sanga basi nyuma ngo ubushino muta nyagihugu no ariko baratote ngo bagaca kuguma bavuga ngo abanyagihugu ngo ariko barabakingira utaho nibyo ariko barabakingira mu mugabo babandanye bapfa ku mutsi none umva yo gucu Burundi kizote bakizota aho bo bwa bati kuko turaza mu biganiro byamwe bibaho kuvatiye mwese biganiro gushino munsi ari cyo kuma bibaho atamuri dere ukuri avuga ati cyo ndi umuntu ukuri kubatoza gushyaho atware igihugu cy'u Burundi ataraboneka yabona yuko atabiko twaje turiko turapfa cyaje nko mu bihugu byo hanze umuprezida imbere yuko abaprezida abanza kuri amatunga abashinga amateka bakari amatunga basi umusaba akamushyiraho bazi yuko adashobora kudatunyonya igihugu cyangwa atashobora kunyuruza amatunga y'igihugu ibyo bituma rero ngaha mu Burundi ibyo bitaraba aha mu Burundi nta kintu kirazikizo kugera gishoboka.
Egome
uko bose bagira bati kino mwote cyangwa manje kuba kijyanze no bonje haje hano haje no rarana ubate mu gisaga ntabwo muri imisozi ndi manje kari akanyari mugabo rero bakifanga ibyo nibyo bitera bizana ingorane abanyagihugu kuko rero nk'abantu bamaze no muri ubutegetsi kuva na 2005 gushika uno munsi n'igihugu iyo abantu bari bagiye kurwana abategetsi bari iyo bamenya ati twagiye kurwanira iki tugomba dukora iki bagashyira imbere neza y'abanyagihugu bakabereka abanyagihugu icyo bari baje gukora.
Yego me ntahora ku ngoma ashikirije ikibazo kivuga ko ubutungane ari ikintu gihambaye cyane rwose mu iterambere ry'igihugu akaba yavuze ko n'abanyapolitike cyane cyane abategetsi buja ku butegetsi babanje gutangaza amatungo bafise. Turafise uwundi munywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika Barwani, mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Murafite ikibazo cy'icyumviro?
Mbandi dekora mutumire ndamushimira kuko kese na kese iyo benshi mpora numva bavugwa iyo bari kwaravuga ukumva ahengamiye kuri uruhande cyangwa ahengamiye kuri ruri ariko numvishije uwo mutumire atahengamye numva yavugira nk'impande zose.
Urakoze gushima.
Hanyuma icyumviro cyanje nuko icyumviro noterera cya mbere ni noterera umurundi wari we wese nk'umubyeyi cyanke umusore cyanke inkumi ni uko boreka kwigisha nk'ababyeyi icya mbere na mbere boreka kwigisha amacakubiri
abana babo ati urya ni kimwanke ibyo bintu bakabikura mu mitima yabo byo kwigisha amacakubiri abana n'abanyepolitike kandi ntibashyira amacakubiri mu banyagihugu hama nibutse jewe nkiri mutoya ababyeyi baratubwira ati bari banaka byagenze uku bapfuye uku n'uku n'uku hanyuma ibyo bintu bikaguma mu mutima ugasanga uko ugenda ukura bya bintu biguma mu mutima ubyibuka rero icyiza nkatwe turiko turakura je numva nk'abana banje ntashobora kubabwira ibintu by'amacakubiri numva ndabigisha urukundo gusa hamwe n'abandi bogenda bigisha urukundo igihugu kizoronka amahoro hamwe umwe wese yokumva yuko ndakeneye kubana n'urya mubanyi ntacyo dupfa nkeneye kubana nawe n'amahoro igihugu kizobona amahoro ariko nibumva yuko kanaka apfuye akavaho ko ariho igihugu bazokibamwo neza igihugu ntikizokwigera kironka amahoro
Murakoze cyane gose barwani kumpanuro nziza cyane gose muhaye abarundi n'abarundi kazi nibaza ko yaba abarundi bose bafise ivyumviro nk'ivyo ufise mu Burundi umutekano ubusasagaye reka tubaze na maître Poncien Ndayishimiye agira icyo avuze ku mpanuro zitanzwe na barwani
no kuri barwani byashikirije ni ibintu byubaka gose kuko umubyeyi yogenda kwigisha amacakubiri umwana wiwe yoba ariko aramuroga ndashimye gose iyo ntererano ya barwani ariko nagira ngo ariko katoye kuca byashikirijwe na ntawe uhora ku ngoma yavuze yuko Uburundi bukeneye ubutungane bukeneye indongozi nyakuri leadership bafise vision cyane kwita vision hanyuma aravuga yuko mu bisanzwe abategetsi bubwirijwe kuvuga amatungo yabo barafise mu gihe bagiye mu mabanga ico kintu no kuri mategeko y'u Burundi kirimwo mu ibwiriza nshingiro kirimwo naho kumbure uno munsi abategetsi bacu batabikurikiza ico kintu cyarategekanijwe mu mategeko y'u Burundi kumbure bo kwigora bakayakurikiza kuvuga amatungo ufise n'ibintu bisanzwe kumbure kugira ngo umunsi wavuyeho abarundi babone bati yagiye hafise amatungo amezuku avuye hafise amatungo amezuku yarivye cyangwa ntiyivye nuko nakoze
murakoze maître Poncien Ndayishimiye nashaka mugire nico muvuze maître Poncien Ndayishimiye ku kindi kibazo gihambaye cyane gose kiraje ishinga barundi hariho ibiganiro birindiriwe n'amakungu hariho ibiganiro byamaze gutangura hagati y'abarundi ariko hariho n'abandi banyapolitike cyane cyane bari hanze bataraje muri ibyo biganiro amakungu asaba ko abarundi bose baje muri ibyo biganiro rekana leta y'Uburundi kavuga ko bose bazobijamo mbwa bikavuga ko bagize uruhara mu migomoko canke ubundi gutembagaza ubutetsi canke kugira ubundi bwicanyi abo badashaka kuja mu biganiro kugira ngo ibyo biganiro bibe byitwe ko ari ibiganiro giyemo arundi bose hokorwa iki maître Poncien Ndayishimiye
kugira ngo ibyo biganiro no kuri ibiganiro birimo abarundi bose twebwe je uko ndabona nuko abarundi bogerageza bakihanganiranira bakarekuriranira kuko nta mwiranda rimwe muri abanyepolitike abarundi bose baba bari hanze kumbure n'abari mu gihugu hagati kuko twe tuvuga tuti ibiganiro ni bibe bibiri mu gihugu hagati ibiganiro byo hanze navyo ni bibe abanyepolitike bahunze igihugu babonane bicarane n'abanyepolitike bari ngaha mu gihugu hanyuma bayage bavugane ingorane igihugu kirimo kumbure twogorore buhoro buhoro
ariko maître Poncien hariho n'abandi bavuga ko abarundi benshi bavuga ko kudahana ari byo bintu byatumye Burundi bugera aho ugeze muri iki gihe
ega kudahana nivyo nyene bituma ibi byose biragaruka kuko mu gihe abantu bafata abantu bakica abantu bagasasika inganda bakaguma bidegimbya bitembera ngaho niho uzobona uno munsi bakora ibyo byaha hagaca imyaka 5 cyangwa imyaka 10 bagasubira kuko batigeze bahanwa rero kudahana ibyaha nivyo mvuga nti birafasha ko ibi bintu biguma bigaruka ubwicanyi mugwa bugaruka mu gihugu rero je mvuga nti abakoze ibyaha amatohozwa nabe hanyuma bahanwe kandi neza karurero
tubibutse inshuti mwese ko muri komora bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika ari samyanya nayo Washington DC mu kirundi no mu kirwanda turacyafisa kanya ko kuronka abandi banywanyi radio ijwi rya Amerika rika duhi jambo Manirakiza Manirakiza miriwe neza
miriwe neza
murafite cyumvira bwanse ikibazo
ko cyane murakoze cyane ku ijwi rya Amerika murakomeye
turaho turakomeye namwe muraho
turaho turashimora aho akikatuzekanye muri ibi bihe nagandwe ku ijambo rero ubwambe nagira nshimire uwo mushinga nawe mwatumye uko nsandara umugabo w'ijambo
yego murakoze
wibaje rero ibibazo biri mu Burundi utari muri bwo wo kwibaza ko ari igisiga bwenge ariko ni ibibazo bisanzwe abarundi bonyine botora inyishyu
yego
duhereye ku ibyigwa shingiro abarundi ntibigeze bavugana ukuri ku byerekeye ingene bazobana mu mahoro arama uyiweje ingingo nyine zigenda ziravuguruzanya ugasanga hari ingingo ivuga ibi iyindi ugasangira yivuguruza aho habaye nko guhendara mu bagiye arusha ngo bagiye kuganira iby'amahoro yacyo bitubona mu Burundi twaba mu mvururu z'injyane z'ibinyoma bifatiye kutumvikana kwabo
yego
icyo no terera rero nuko abarundi bakwiye kwicara hamwe bakavugana ukuri koko nkuko nyamicyo wa mukuru w'igihugu yamaye karavuga ko dukwiye gutsindika inyoma tukavugana ukuri nta kindi kizokuba ku Burundi bwacu atari uko abarundi bonyine bazavugana ukuri ku bibazo bibahanze
igome Manirakiza murakoze cyane rwose reka duhe n'ijambo Maître Pension Ndayishimiye agiye cavuze kufite mushikirije
icyo novuga ni kintu kimwe gusa aravuga ati mu Burundi abagiye kuganira ntibigeze bashika ku kintu cyo tuma mu Burundi haza amahoro arama turabibona n'ukuri uravye ingene ibi bintu bizabiragaruka nta mahoro arama ahi wacu mbona dufise nuko rero ico kibazo twocicarira kumbure tukayaga dushira hamwe kugira ngo turabe ingene hoboneka by'ukuri amahoro arama nkuko uyo mushinga ntaye abishikirije agize neza cyane hanyuma ibi navyo by'abantu bakora amategeko yavuze constitution nuko kenshi abanyepolitiki nimwe twahera ko iyo uno munsi ari ku butegetsi agomba kugira itegeko wewe rimworohereza nkiri bwirizwa nshingira ugasanga nk'abarishizeho mu 2005 bari ku butegetsi ugasanga bashaka kugerageza gushyiramo utuntu twotuma kumbure baguma ku butegetsi canke utuntu tuborohereza nyine nuko niko usanga kenshi amategeko yononekara bijanye n'uri karayakora
icyo ni cyane mushya ntahe Manirakiza yashikirije murakoze cyane gose Maître Pension Ndayishimiye de cadre du jambo kandi wundi muntu wanyu radio ijwi rya Amerika Celestin muriwe neza murafite cyumviro murafite kibazo
ego ni cyumviro nagomba guterera muranyumva
ego duga ku ijambo
ego tugerageje kuraba ibintu biri mu Burundi ni ibintu atawovuga ko ahanini umunyagihugu mutoyi yogiramwe uruhara kugira bihinduke
yego
kuko ugerageje kuraba hariho abantu mu Burundi bamaze kujya hejuru bishyira hejuru kandi byose nibo bashaka ko ari bo bibazwa kwicarana rero hagati ya Burundi hari hakwiye umuntu yovuga abo kwicarana mbe nibande umuntu nawe ntiyobwirizwa kuba ari umurundi kuko umurundi wese ahari agerageza kwihengekera ko agerageza kwishyira heza abarundi aho tugeze ubu ahacu yaboneka ko umengo byarananiranye ko agira umwumvikano mva hagati yacu
yego reka Maître Pension Ndayishimiye uruhara rw'umurundi muto muto ntacyo rumaze mu kurondera amahoro mu Burundi abarundi ntibashaka kwitorera bonyine aboje muri ivyo biganiriro bakeneye uwundi muntu yoza ibintu bimaze gushika ku rugo rugero
ubwa mbere na mbere nuko ibibazo by'abarundi mu bisanzwe byotorewe inyishu n'abarundi bonyine bakicara bagatora inyishu y'ingorane bafitaniye uruhara rw'umurundi mutoyi n'ukuri umurundi mutoyi afite uruhara rukomeye cyane kuko izi ngorane zishika ziramukorako rero intererano yiwe ndabona yuko ikenewe gose kugira ngo nawe agire icashikirije kuvyerekeye ingene huboneka amahoro arama ica kabiri ati none umuhuza yoza hagati y'abarundi kubera abarundi bobo turabona yuko umwe wese akwega yikwegerako cewe naje ndayibona uko kuko ingene ibintu meze uno munsi harakemewe umuntu nyine aza hagatati abo yaga ni bande mbega bo yagiki ndetse mugabo umuhuza si umuntu uza kwempoza ibintu mugabo n'umuntu yofasha kugira ngo abarundi bashobore kuyaga bari kumwe kandi bayaga bumvikana bashira hamwe kubwanje ico kirakenewe
murakoze maître Poncien ndayishimiye reka duhe n'ijambo kandi umunywanyi muri radio ijwi rya Amerika Abdul Salam mwiriwe neza
neza
murafite ikibazo murafite icyumviro
ego turabumva neza
ego duga ku ijambo
ego nge icyo mbona ku kibazo cy'i Burundi icyateye ikibazo cy'i Burundi nge nasobanura ko hari repetition de l'histoire kuko hari amateka menshi yagiye agaragaza umutekano muke wagiye mu Burundi n'uyu munsi ukagenda usanga ari byo bigenda bigaruka cyane cyane bigashingira ku moko agize Burundi. Alo?
Duga ku ijambo turakumva?
Yego, ayo moko rero niyo kugeza uyu munsi agiteza ikibazo mu Burundi. Buri bwoko mukumva ko bugomba kuba bwo buri ku buyobozi on top nuko bisanzwe kuko mu mateka y'urebye kinsi yabaye muri 2007 yakozwe n'aba yakozwe n'ubwoko bumwe ukajana kugasanga n'uyu munsi nizo nzika zigikomeza. Icyo abarundi ngembo n'abashobora gufata nk'umuti ni kuzakora komisiyo ya reconciliation niyo biganye n'igihugu cy'abaturanyi nk'u Rwanda bakazakora komisiyo ya reconciliation abarundi bakumva ko bari umuntu bari umwe ari abarundi kurusha uko bashobora kwiyumvamo umuti n'umututsi n'umuti.
Urakoze Abdul Salam icyumviro cyiza cyane rwose icyumviro kivuga ko ibyabaye mu Burundi ari nk'ibintu byamavyagarutse hakavuga ko abarundi bakwiye kumva ko ikibazo hamba gihambaye cyane rwose atari ubwo bwoko bashira imbere hakaba commission de réconciliation Abdul Salam nashaka kugira ko hariho umurwi w'igihugu ujejwe kunywanisha abarundi watanguye ibikorwa nibaza ko ushobora gushika kuri ico kibazo reka duhe ijambo kandi undi munywanyi muri radio ijwi rya Amerika mu kanya gatoyi cyane gose Diomede mwiriwe neza kanya karatujanye
ego mwiriwe neza Frederic
mushikirize ikibazo cyangwa icyumviro mu kanya gato duha kanya maître Poncien ndayishimiye kugira ngo agire icavuze
ego ngiye kwisonga
yego
ego cyane cyane kuvuga kubyerekeye amahoro mu Burundi
urashaka kwegera hijya y'i radio yawe ukayizimya
ego
duga ku ijambo
leta y'u Burundi
ego
yari kwiye kuraba kumwe n'uganira nabo bantu igitango nabaguye umuntu n'atabaguye umuntu afara ko baganira kuko turabona ko abitabaguye umuntu kandi atabaguye umuntu
ego me
nibara ko mire baganira baduha amahoro kabisa kuko twari dushaka amahoro gusa kandi nkasaba leta yuko yoraba abanyetotike bose bari hanze bakaganira kuko tumwe dushaka ko baganira abanyetotike nabo nari ko bashaka kwigungira ku buryo natwe turabona ko bari ko barigungira.
Urakoze Diomede reka duhe ijambo maître Poncien ndayishimiye murakoze maître Poncien ndayishimiye ku cyumviro cyashikijwe na Abdul Salam hamwe na Diomede mukanya gato cyane gose muzaba mukoze akanya katujanye umunota umwe
murakoze nuko wavuze bwa mbere yavuze ikibazo cy'ubwoko kiza kiragaruka ndetse abanyepolitiki bacitwaza n'ukuri ibi ni ibintu biteye isoni ko uno munsi muri no myaka abanyepolitiki bugarukana ivyo bintu byamuko umugwi n'ukuri leta yarawushizeho turarindiriye ingenzo zokora kumbure turizigira ko ari abashinga nahe bazotunganiriza abarundi bakaraba kahise ku Burundi bakagasoma kurya nyine kari Diomede nawe yavuze ati leta niganire nabo bagumutsi abari hanze jewe kubwanje na nayo ivuze nuko leta n'ukuri kandi vuba kumbure yoheza ikicara nabo bantu
murakoze cyane rwose maître Poncien ndashimiye kukanya mwatoye mwatanze ivyiyumviro n'inyishu nziza cyane rwose abatelefoni bose yagushimye turashimiye na engineer yadufashe mu ngabwe z'ivuma hamwe na Fatou Karara yagiranije ibiganiro twashikirije turabashimiye mwese mugire mugoroba mwiza mugire cyane cyane amahoro mwese.